Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unahona umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatano hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius Ndavye Genge bari mu Burundi nabo nyine mwiriwe neza bashya ntaye mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura gende namahoro kabisa
yego twebwe bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane gose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane gose ika ibibazo bitorega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe. Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bibukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe gitandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tatu tabonye ibyo ari byo hariho abantu ishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa nuko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabanyu na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingirana je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego je nange mbanje kuramutsa n'abari ko barumva ikiganiro nk'ishimako mwana ntumiye hanyuma
jewe simva nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera budaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubure y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divisé yaje ihari. Iyo ntihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour l'Union avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi igacatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gacasanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, acagire iki rero arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mwaje si devere mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujye amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya urya ntabara cyane, icyo nicyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agati reka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzayajya gute uzajya utekanya. Mbere icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kubivuga mu kiganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya yejo utanose nawo habura urwango habura inzigo, icyo nicyo cyamagira ko yadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakaba bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira na hirya yejo ugasanga ari ibintu bidokama biri ahandi ni kugira naka ronye icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyo torerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke n'ukuri kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuba vune na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira abatuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
igihe tumuciriye igisoko nuko bazogicamo rekaje kubutungane wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyane no bwitabaye igitega umukuru gukaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumira ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
niho
hanini nifuza cyane yuko intwaro intwaro uburyo bw'ingenzi bwo gitwabwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza
yego me Johannes Marius mu kanya gatoye cyane rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshu gute akanya gato cyane
ego najere kamaze gatanye nshirimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye wanse kuco navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nije navuze ati ntazera ngo de ora umugayi hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no wonyereka George akambye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronka ko mwacankorera kwinjye ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nyuma yuko ibyabaye kuri Maconjo none si nyene ibyo nyene nibyo byamari basho kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko nukumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegeza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico niko ndavuga ati imeno zenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwe y'America isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi ry'America Didier miriwe neza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
ndi Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro nduga ku ijambo
yego tena gomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga baza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nico gituma politike yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe uko uravye nko muri gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politike y'ugwaruka no kuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumpo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere rwa urwaruko kuko baravuga muri ntuze mwanditse go gushika muri demi plan kuko urwaruko goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no urwaruko gusa abatagira akazi mu urwaruko gusa abicwa no urwaruko gusa abantu yayura mutwe no urwaruko gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'urwaruko naha akazi kubura ariko bagakereya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi urwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cokogorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikizana Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyimviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gusubiriza twebwe jepi ushobora kumva ukuntu mu Burundi twebwe twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadofira gushikira amatungo kandi atadofira kugira atatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana naba wundi agomba gushikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira ababishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati yajya niwafise inguvu igituma natwe tubamanikire niki ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari firisharije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ikane vyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwa ko kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bitikirwe byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hamukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunye politique agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato ukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe kugiti kiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnel akarondera ingena ishira mu ngiro birababaje cyane ko umunye politike umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akandi gukosorwa cyane abajene ntibaje kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe ubonye politike akweretse akurikara gutumbereza udashaka urabyanga ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco ngombaga ko cyane Leo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kubabaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma sinzi kwarinda sinzi n'icyaricyo ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyangwa ku muri opposition ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike ni twebwe n'aba jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu araki wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiriyo bajya
yego mereka duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
yego meye Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Jewe nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manze ndamushyigikira ku kantu gatonye hariho ikibazo cya makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banyepolitiki no mu masosiyete cyangwa honyine ndamuha akarorero gatonye cyane ejo bundi si kera bariko baraba abigisha muri university aho uzosanga muri kaminuza y'i Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu biri mone kurante none mwibaza yuko iyo yari politiki yari karagira cyangwa n'ibimwe byo kwiyuganira ko nyine nk'isindiwe no kubwira aho yaratubwira ngo isoko niyo yiyuganira ko ariko mugabo urumva nibyo biba bibanone ahandi aho uzasanga umunyepolitiki ariko arategura politiki akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo n'ingorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo n'ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo Didier yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwengero ugira ubwo baravuga ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya kubera kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'uwundi muntu arashaka ukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugeza nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugera rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
ati abantu ntibojya ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzanzwe n'ibi nane ndavuga ati abarundi bareke kudama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2023 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane nibiba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byoba nabyiza kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhinga ifumbi yuko umuntu azokwamazi yuko ibintu bidakunda cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera n'ibyo niko kabisa hari ugwaruka rwinshi rushomereye akaruhereza amafaranga make n'utuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
turabwira ugwaruka rwacu gutyo bizari ibi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya nivyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko imbaraga amatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamwe yatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ukishyiraho rwawe ntamagare ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika haragakiza mwiriwe neza mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe
rubonge
murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro tuko turagiye cugaruka
yego ndafite icyumviro ngo mamushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite ingufu z'uk tandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere mugo rero politiki yo bitanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza badashobora kwishimira mu migambi yabo imico hano n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutomuto na cyane cyane bafite ingugu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kizere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhe n'ijambo. Ndayishimiye, ndayishimiye muri iyo neza
mwiriwe
munafite ikibazo mafite icyumviro duga ku ijambo.
Ego ahanini tenagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Gere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze, twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka maparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe, tubasize mu rukundo, tubasize mu gwanko, tubasizehe. Hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafashira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati inemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ubatura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero njye navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo, ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ko babigisha urwango. Njye navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano kwa mariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Yenobuga ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye, ndagushimiye ku cimviro mushikirije elkana namwe hagakiza. Georges ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero, batabona kure, bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza ugwaruka rumererwa neza. Eka kabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakubiri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akanya gatoya cyane rwose munsi munotumwe.
Murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure ko abategetsi sindiye no bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanje ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté. Ni umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza. Yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma abajeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro haburiki. Yandakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme strategi ya industriel strategi de la bonne gouvernance hari ama strategi menshi leta yashizeho n'ingene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu byuko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abanyatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matiriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikirijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nicyo nahereka ku mbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biteza gusubirwamo bigasubirwa neza abantu bakarara ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akatudukorose ukunuku nuko hari aho bahora bitama n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu ibinyene nimba leta ihari yarateguye programa ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa bamubandanye harimo iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni nyene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo n'icyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere yana tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwe arabufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni byo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene renderera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela ngiye neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyumviro egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi duga ku ijambo twumve
ikibazo mfite urubyiruko nibyo
Emmanuel, reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo. Shikana he George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko daso context era analyse de priorité pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunde hanyuma ngo ntize mu Burundi umengashikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora aba generator abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batwawe n'agashavu biranda kubwire yuko n'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi baduhava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zimvu na kabiri ariko turaba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiri ruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizava bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba hegeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre yuko bamanipire yugufa ibukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombe umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye iby'ubutungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adahita kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana muri we neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
ndarase cyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kuzarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike ntibasubira no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abo rwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byaba abanye politike adashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi mariliya muri yatubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze bimenya Imana. Reka duhe ijambo Felix. Felix muri neza
muri cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ndagoma nitwaze utugani tw'Abarundi.
Yego,
ugutegeye kunda abayose ahagufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza. Mu bisanzwe nagabanje b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwenkabiri n'abanyapolitike. Mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo, natwe rero turabe kaza kacu, kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye, abana babo bari kubariga, abana bariko barabandanya ariko bibakira amazu, naho bupfa abana babo baje kuma babaho. Mugabo tube natwe tugira tuba ibintu by'ingerereji ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana. Amushinga ntahe Johannes Marius. Amasegonda 30.
Ego, mbere yuko nagomba mbanze nshime kubera aho twakavugiye hose, nasanze twese ziko tuvuga bimwe, tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe, ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe, ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George. Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa, oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza, ngo biyamamaza ntavuga ni oya, sinaza akaruko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye. Nkavuga ngira ahubwo rero londerera ikibazo ahandi, atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba bariko baragira ibibazo kunuku nuku jewe ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane baze nkuku nuku nuku, nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo, ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo. Burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa, umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoka. Hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere, ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro. Ibiganiro nama mvuga ko atani na kimwe nigira mbona bizovamo atani icyo bimaze, ariko bigitesha umwanya. Ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka, bacye bababwira bati fere ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka. Hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi. Hanyuma nibashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye, mvuze ati ego canke oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora, ntirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi, ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi. Ndeka rero tumwerekaho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira, aho niho bumanye muri politike nziza. Hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo, kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse, icyo wanze waracyanse, reka uwakivuze agikore. Hanyuma wewe uzaza uvuga uti cya kinini navuze ntibona ko uyu nyine yababyabahenze, nimundekere uburoge nkora ibi, aho bizaba byumvikana. Mugabo niba avuga ati ikintu nacyo nkeneye, hamugaje uza kugikora genzo yari nabaye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye icyo nashaka gukora ibi, mugabo hati yihazuye
akarabyica. Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenyimana na Felix. Mukanya gatoyi cane gose baba kwisa,
ndumva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera. Icyo twari ko dindose tuvuga uno munsi ni ikibazo by'urwaruka n'ingwane z'igihugu, mbega byohera bite. Je nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza, burya uburyo bw'ingene urwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe, jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute. Ubundi bwose ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana. Nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite determination yo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege cy'indege zijya muri Uganda mugenzi afite yonja ujya muri Ethiopia muri Afrika yepo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivelo ushoboye kubishikako niho uronka inge n'abantu bagufasha nabo nabagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bidokwamaho ibibazo by'abantu bidokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose kufata iyo ntumbero nuko ari bigeza kugendana
Tumibutse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Patrick Aligitega Patrick muri Veneza
Mwiriwe neza
Munafisiki wazo mafisiki umviro
Ani ni James kiki umviro
Ego
Uwisa angwe politike yu Burundi Izi wa nye politike batugira Nibi nupiza kandi vila tomo Yetura aze mwenye ndiko Ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko je ndumujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick le cadre ni jambo soze la dujambo honestore
ego na kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga kazi ikintu kijanye no kurondera experience kiye kintu bagikureho kuko nashobora gusohoka mu mashure gutwitironka experience yo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi murakoze
urakoze Patrick rega ijambo Onesfor mukanya gato Onesfor mwiwe neza
mahoro neza
murasikibazo cyumvira kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu aba tumire tweko
arashaka guterera cyane cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka twebwe ugwaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buhunye tugafata n'abadukuriye tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri ufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagezwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babatsise ukuntu baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye moshe ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba hari abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bokemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene byo gwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu nyine yo bari mu gwaruka cyangwa yo bari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushyira ntahe onesfor reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasogo na 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ari turabye inyandiko n'izo banyitrike bavuga usanga ari byiza atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane n'inkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco icyo rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership n'ukuri
icyo kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogishako cyane hanyuma ikindi yavutse experience burya umuntu igihe afise ishyira
hamwe nako
birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
rego reka George reka duhe ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugwaruka amasegonda 30 nturenza
njyewe ntera ku mpanuro naho abanyapolitike bwa mbere bwoko niho ikibazo bijya kiri ikibazo ntikiri kugwaruka abanyapolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko ubanezura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari ibyengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati ngiye ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya ku byo
ubasigaje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'i radio ijwi rya amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya gukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya amerika
nobody, nobody like you. Ibyishimo, ibyishimo nibihenda. Yeah, yeah, yeah. I will hold it down.